Murachumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza se muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya America ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, turi no kuri internet radio yacu voa.com.
Ari bagirwa bavuga ko bafashe umuheto igihe twuganira tukabasiga hanze, ikibazo cy'amahoro ntitwa twakironkeye umuti. Ayo mashyira hamwe yo societe civile abo nabo nyene bagwiza kuba bari ngaha bakabatumira.
Uyu ni Jean Minani, umwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi ku biganiro by'amahoro hagati y'Abarundi. Ni mu makuru mukanya gato cyane. Tanzania yirukanye Abarundi 80 bose babagabo muri iki cyumweru, bashikiye muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Fidel D'Antoine Sabimana yanyarukiyeyo yatuzaniye inkuru.
Bosco bajari 80 bakiriwe mu nzu wawe na komine Mabanda, barara hasi ku isima nta kintu bose bisasira canke bifuke. Icyo gufungura naco kiboneka ku bwama nama hagize umugira neza abagiriye akagongo. Abo Barundi birukanywe mu gihugu cya Tanzania bakuwe mu mabohero atandukanye, bashyitse mu Mabanda ku munsi wa gatatu w'inondwe, bamuka mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ariko benshi bava mu ntara zihana n'urube n'igihugu cya Tanzania. Hari abafashwe bari mu makambi y'impunzi mu gihe bari bagiye gupagasa mu mirima y'Abatanzania kuko ivyo bahabwa mu ikambi bidakwiye. Nyandu Yoweri yambuka muri komine ya Gasogo y'intara ya Muyinga.
Nari mu nkambi hama kubera ubuzima bwaho kurya ubugari n'imboga amaharage cyanke ubwisha muharifuza ingereka impumumbati cyanke igihumbu cyanke iteke akaribu akumva umutima urabishya.
Abandi nabo bafatwa bari gupagasa aho barimo ibivi by'Abatanzania. Ucumi Gerardo ari muri abo
cibafatiye Kigali uraya nigasuru nabo bace bafatiraho n'impuzo nayo nambaye byose n'ivyo narifisa byose natayeyo cyo bantwara mu ikereta gasuru nabo bace batopfungura ko musamaha wa perezida kugeza uburero nduko nimuze nambaye nizi mubona fisi nta kindi fisi nikora
mbe mwahashikanywe niki
mukuza aba polisi b'i Tanzania bacu batushikana ku rubibe kuva ku mugina gushika ngaha twaje n'amaguru.
Hari n'abaturutse ikambi kubera ubuzima bubi bagafatirwa mu nzira n'abapolisi ba Tanzania. Irakoze Yves umwana w'imyaka 14 ava muri komine Mutambi ntara ya Bujumbura arabitubarira.
N'abariyo bamerewe nabi kuba umuntu ni kiro kimwe akigendera zibiri n'abahari ni benshi bagomba kuvayo gusababura aho baca. Nayivise papa mama yari yapfiriye mu Burundi muga papa yashitse yaradonye undi mugore n'uwo mugore afata nabi n'abashinashye mbona kuvayo.
Muri abo hari abamaze gufata inzira z'amaguru baja mu ntara za kure ntari bigina cankuzo kubera umwiheburo wo kubura icyo bafungura imabanda.
Bavuga bati twege naha turi byose n'amabimasa twege tugomba duhitemo nimba dupfira mu nzira ntituzobona umuntu dushikira ariko arasoroma nk'umwumbati akaduha umwumbati tugahekenya tukaronka ukuntu tunywa amazi kabandanya bwije tukaraba munsi y'igiti tukaryama. Niko bimeze.
Abo bose basaba bagira neza kubaronsa agatike cyangwa kubaronsa imodoka bibashika niyo baje bava. Aho bari bafungiwe abo Barundi bavuga ko bafatwa nk'abaja, bamwe baracyasiba ibikomere by'inkoni bakubitwa nk'uko tubibwirwa na Itangishaka Filipo ari muri abo birukanye.
Aho mu mugongo ni biki
inkoni? Inkoni bankubiza bose ba
aho ku maboko
inkoni naho bankubita isuka nkamenye ngiye kurima ahasina nabivuga hose ku maguru aha naho twaca mu bintu ariko baratwirukanza kugira turime bose.
Desire Buzoya wo muri komine Butaganzwa intara ya Rwigi mu seruko bw'u Burundi aramunganira.
Giye kuva mu kwezi kwa 11 ndi mu igereza iri bavurimaze iririgira kane ndi kwisuka kuva mu kwa 11 nkubitwa ukuntu tugenda n'ibintu biteye ikigongwe uri umwana w'umuntu gukomereka uri ku kikogwa ntibakomere nuko bakuvura. Aha twatsitaye natsitaye turiko turagenda kubakorera muri abantu bashika 150 mugenda mufatanye gutya inkoni iri nyuma ngo korera serikare ya Tanzania.
Niyo nkuru Leticia arangoye komine Mabanda avuga ko komine yakira abo Barundi ariko uburyo bwo kubatunga bugorana
barakiriye abatari bake cyane cyane abo tubona n'abanyakarusi karustwa na chane na gitega umu mutaho na ruyigi na rutana tukatugoreko chane kunu bajama nikunda kujani kwa kama jana kunu kubafungulira ya tugoye chane gose
yondongozi yako mine avuga kwa zera ndita makete kugira ngwamako mine baturukamo yungu nganye ugira imi imwe yose itauka na bayo mumabanda munara ya makamba mumanuko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika.
Hagataho umuhuza mu matati y'Abarundi President William Benjamin Mkapa wahoza ategeka Tanzania yatangaje amatariki y'igice cya nyuma cy'ibiganiro by'Abarundi yifuza ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu gutaha haboneka amasezerano yo kugarukana amahoro n'ituze mu Burundi yabitangaje mu rwandiko yoherereje leta y'u Burundi n'urundi rwandiko yoherereje umuryango w'abibumbye Loni. Umunyamakuru wacu Arusha Pierre Craven niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Nenzandiko zibiri rumwe rwarungikiwe umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ajejwe gukinga matati Jamar Benomar. Urundi rwarungikiwe umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu Alain Emenyamitwe. Izo zandiko zose Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka zivuga urutonde nyezina rw'amatarike y'ibiganiro umuhuza matati y'u Burundi yifuza ko coba ari igice ca nyuma. Mukapa yamenyesheje ONU ko ibiro vyiwe bitegekanya kuja mu Burundi kuva itariki zitatu gushika itariki zitanu z'ukwezi kuza kwa gatanu. Ikizoba kibajanye no kubonana n'imigwi y'abantu bafite ico baterera ariko batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera Arusha mu kwezi kwa kabiri kuva itariki 16 gushika 19. Abazobonana n'ibiro vy'umuhuza n'abaserukira amashirahamwe yigenga, abaserukira ugwaruka, abaserukira imigwi y'abakenyezi hamwe n'imigambwe itashoboye kwitaba ibiganiro vyo mu kwezi kwa kabiri. Umuhuza Mukapa avuga ko intumbero ari kubwira iyo migwi yose ibyavuye mu biganiro biheruka. Amenyesha kandi ko ari kubasaba ivyiyumviro bizoshirwa mu masezerano y'amahoro ariko arategurwa. Ibiro vy'umuhuza vyamenyeshwe kandi ko ku matarike ya 15-16 ukwezi kuza kwa gatanu azoja Yantebe mu gihugu c'Uganda kubonana n'imigwi y'amashirahamwe yigenga, ugwaruka, abakenyezi hamwe n'imigambwe bahunze u Burundi. Naho nyene avuga ko intumbero ari imwe yo kwegeranya ivyumviro bishigwa mu mugambi wo kugarukana amahoro mu Burundi. Kuva itariki 18 gushika 21 ukwezi kwa gatanu nyene umuhuza abenyesha ko ibiro vyiwe nabo bafashanya igikorwa c'ubuhuza bazoba bari Zanzibar gushira hamwe ivyumviro bizoba vyegeranijwe i Bujumbura ni Antebe. Ikindi no gutegura igice ca kane c'ibiganiro bihuza Abarundi hamwe no guheraheza urutonde rw'abazotumigwa. Za matati ya Barundi Benjamin Mukapa yatangaje ko icyo gice cya nyuma cy'ibiganiro kizoba itariki 12 gushika 16 ukwezi kwa gatandatu. Umuhuza yifuza ko coba ari gice cya nyuma kizovamo umugambi w'amahoro habe n'amasezerano yo kugarukana ituze mu gihugu. Mu rwandiko rugira kabiri umuhuza yandikiye leta y'u Burundi Mukapa abwira umushikiranganje w'imigenderanire ko yotegura ibishoboka byose kugira ngo inama izoba kuva itariki zitatu kwezi kwa gatanu nyene izobe mu mutekano n'umwumvikano ntangere. Mukapa yamenyesheje Alain Emenyamitwe ko intumbero ari uguhura n'abayigura n'amatati bose harimo gwaruka, abakenyezi, amashirahamwe yigenga n'imigambwe. Na leta y'u Burundi umuhuza yayibwiye ko intumbero ari ukugiranya ivyumviro bizoshirwa mu masezerano y'amahoro. Ico Mukapa yashimikiye ko nuko abazotumigwa i Bujumbura arabari mu migwi yemewe n'amategeko kandi yanditswe. Ivyo muhuza azoja gushikiriza abegwa n'amatati habi Bujumbura canke Yantebe mu Buganda yarabibwiye abanyepolitike bari Arusha mu kwezi kwa kabiri inyuma y'ibiganiro.
Most participants reaffirmed the principles and spirit of the Arusha Peace and Reconciliation Agreement.
Mwarashikirije mutagonanwa kwa amasezerano ya Arusha ari ntabanduka kandi ari mushinge wo gutsimbataza amahoro mu Burundi haba mu zekereje ya politike, iby'ubutunzi, iby'agateka kazi na muntu n'ibindi. Mwarashikirije kandi ko leta ibwirizwa gukora ibishoboka byose kugira ngo haba amahoro, ituze mu gihugu hamwe no gukinga agateka kazi na murundi wese. mwaravuze kandi ko amatata ya politike ahari yatumye abarundi batari bake bahunga igihugu haduka ubukene ibihugu mva makungu navyo biragabanya ufashanyo mwese kandi mwarahurije mu gutera ibyatsi uwo irahira ngo akoreshe ingufu uwo ariwe wese cyangwa ushaka gukoresha ingufu mu gushika ku butegetsi ariko icyihutirwa nuko haba inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ku kibazo cy'u Burundi ikindi nuko mwahurije ku Burundi bafite ubwigenge mu guhindura ubwirizwa shingiro ariko ko muri kino gihe icyihutirwa ari ugutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu
the consolidation of peace and stability of the country.
Icyo gihe haraburunda nisa na rede rutavuga rimwe na leta rwabonye ko bibagirwa gutumirwa kandi bafise uruhara rukomeye. Jean Minani niwe yareserukiye ubwo runani
ari bagirwa bavuga ko bafashe umuheto bashangwanya Nkurunziza waciye mu by'inguvu igihe twuganya tukabasiga hanze ikibazo cy'amahoro ntitwa twakironkeye umuti ngo niyo mbari yaragiye kuri kudeta erega uwagize kudeta nyine niwe yakwiye kurenguka ngaha kamuci bihano ni byabari byo ayo mashuri hamwe yo societe civile aho nawo nyene bagwizwa kuba bari ngaha bakabatumira hari amadini hari amaradio
umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ico gihe warashemye byavuye muri ivyo biganiro Evariste Ndayishimiye no munyamabanga mukuru uwo mugambwe
kwari kugira ngo dusohore guhura nabo banye politike bagiye hanze kobera ubwoba bw'ivyo abari bate gutembagaza ubutegetsi bari bababwiye ndababwira ingene giye gucifashanya wasubiza umutima munda ndanezerezwa cyane nuko beshi muri bo numvise ko bavuga bati mu minsi iza tuzotaha
mu mibonano umuhuza yavuze ko azoja kugirira ibujumbura ni Antebe mu Buganda na namwe avuga ko azobonana n'abaserukira leta y'u Burundi ni mu gihe kimwe mu byabaye intambamye zashikirijwe n'umuhuza ariko leta yanse kwitaba ibiganiro biheruka ku munota wa nyuma Cyeclavine Nkuru yarusha ku bwijo rya Amerika
mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi igitoro cya lisansi ni ikibazo gikomeye hamwe na hamwe ndetse bamaze hafi ibyumweru bibiri ntacyo babona Jean Bosco ndarurinze araduha ibindi bisobanuro
mu ntara ya Kirundo kuronka igitoro cya lisansi kuri sitasiyo bibaho gake akeshi abafite ingendeshwa bikora ku gitoro cya Magendu muri no minsi nacyo nyene kikaba kiboneka bitoroshye imyidogo ni myinshi kubakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga cyane n'amapikipiki ijwi rya Amerika ryabasanze ku gituro cy'imodokari cya Kirundo
twe byabaye ndaje kweri twe nkatwa abamotari ngaho iwacu mu Kirundo bana n'intambara umuntu ubu turabona n'abakiriya turabona n'abatumye igitoro n'icya bitanu turimo turabona ku iritiro nta na kimwe tubona tukaba tubona nyine barimo baratugurisha ku iritiro 600 ni murabe ko mugira nyine kweri batuzanira ibiciro twe kabaye kweri nyine kaheze turaje n'imwe n'igice igitoro kihari kuri stasiyo ariko kije nta n'iminota kimara hano iwacu mu Kirundo igitoro cyo kuri stasiyo gisanzwe gigura
niko bimeze nyene ibitoro byabuze gose kandi haraheze mpindwi atagitoro gihari kandi umushoferi azimba umukiriya akamudugiza ko nk'igihumbi umukiriya akagenda aridoga kandi utavuyeho umushoferi kubera igitoro cyabuze
kuri iyo mvo ibiciro by'ikuyunguruza bimaze igihe byadugijwe ingaruka mbi zikaba kubiyunguruza cyanke kubabunguruza
kugira ngo zibahora bagira bitanu bine mugabo igitoro kibuze baca bagira bitandatu n'indwi birashika n'indwi barasanga umukiriya ari idoga
naho badugije abakiriya ntibakababoneka kubera abantu benshi barakenye urumva byagize ingaruka mbi ku bashoferi bikagira ingaruka mbi no kubipakiza muri make ubu hagati y'inzego zose zasa n'abahagaze barapakira bisa n'ibyahagaze muri
urumva nyine kabaye nyine twe twagowe nkatwa motari urumva benshi ima moto batwaye kwa benezo abobosi bamaze gusikira moto yabo kubera ibitoro bizimbye ubu n'uwarimo akora nyine ku ibeyi kaze ariko tukaba tubura abakiriya
mu ntara ya Ngozi igitoro cyabonetse kuri uyu wa gatandatu ni nyuma y'iminsi ine amasitasiyo yose agaragara abari bagize iminsi banywesha ibyuma byabo kuri Magendu bishimye kubona basubiye kubona igitoro ku ibeyi ya leta
igitoro cyabonetse ubu ntitwidoga kabisa gatoro kariyo ni keshi yego kai cyo twasaba byasabwa yuko zobandaje ku nyene kugira ngo turabe ukungeza turaho gatoro kugira ngo abide pasaba cya hirya no hino aho kugira ngo baze barariha agafaranka gake
mu minsi heze byayimeze gute
mu minsi heze igitoro cyawe cyabuze kuko twatumaze nk'indwi atagitoro gitegekwa kuronka muri ntara ya Ngozi
mu gisagara cya Ngozi igitoro cyabonetse ku masitasiyo abiri gusa kuyagera kuri atandatu ari muri icyo gisagara igitoro cya lisansi cyabonetse kandi no kuri sitasiyo ya Masanganzira ahurira intara za Muyinga na Ngozi. Umurongo w'imodokari ukaba wari munini cyane, amakenga ni menshi ku banyingozi ko icyo gitoro gishobora gukama n'ingoga.
Sasa irashobora kuba irara iheze uyu munsi nyene, kuko turi ko turabona uruza n'uruza rw'ivyuma. Turabona ko yasaze kweri bayinywa ikaza guhera nko guhera ku wa mbere tukabatayo tuba tugifise. Irashaka gushikanye tugasubira kutigura ngo twari tumaze iminsi kubera turabona batakukimara hakiri kare.
Mu minsi mwabigura gute?
Inoti y'ibihumbi bine n'iriciro rya rimwe ryonyine gusa.
Ayo makenga bayasangiye n'umukozi w'imwe mu masitasiyo yariko aratanga igitoro mu gisagara cya Ngozi. Yabwijwe rya Amerika ko gishobora gusubira kubura mu gihe ayandi masitasiyo atorangura ibitoro. Aho cyabonetse ku ibere ya Leta bifuza ko cyobandanye kiboneka. Abataherutse gukubita ijisho kuri iryo beyi bakifuza kukibona.
Kifuzo nuko igitoro cyoboneka hanyuma abakiriya bakagenda ku mahera bahora bariha kubera amahera aba menshi.
Ikibazo cy'ibitoro kiramaze gushyika mu minwe y'inama nshingamateka. Kuwa kabiri w'iyi ndwi, umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cy'ubucuruzi bw'ibitoro n'isukari warashyikirije ibyo wasanze ku rubuga. Waremeje ko ibyo bicuruzwa biboneka nabi nabi hose mu gihugu. Ku gitoro uwo mugwi w'inama nshingamateka washikirije ko abazaniye igitoro mu Burundi bagabanutse, ushikiriza n'ikibazo cy'imashini nyabwonko zagize ikibazo mu kigo gitoza amakori OBR, bigatuma ibitoro byinjira mu gihugu biteba gushika aho byategerezwa. Mu ntara z'uburaruko, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo, igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Kura yangi mheme
ni jewe uzunga kabroshete kamta
na nyama ya wengene wana
nonuze gukora iki ngahaga
ese
yo ayicaye rero mbise nikorera kazi
me uko mvanga cyangwa usigurire ibintu
Yagusigura.
Uyu mutwe ngiye ko na umenye iyi mpera yavuye he?
Umeza rosha wanga.
Urabishigura neza
aja. Nda waburiwe iyo ntukorere. Uko ntwara.
Kandi we kuntu kamwe nawe.
Urumva?
Kandi wewe ubaze ngo najega gufinata. We shada hu. Uyu muzi tuyabye na tutayabyaheshe. Jewe ndewe. Uko bwanje mbere utanzi nusu. Nishura, iyi mpene waraza yavuye he ko nakubaza. Amaso iyi mpene naya matwi yayo nayamenye.
Ndakubaze gato.
Wewe. Umbaza waranyigishi.
Umbaza ibibazo nk'ibyo nkande.
Ndabikubaza nyene kandi kuneza yawe. Unishura narahamagara abantu ngo bamfashe tukubohe wambunuza we. Chogishuma.
Gabu, nizo gani
hatanati? Nizo ansorole. Nizo ansorole.
Sita nguwa honi kore lakati.
Davisu miyemo, inyimenu likura yanga, waikuye kutabjumba.
Ulikunya gini
sumusuma? Ulikunya suma nyene. Awa yanga yanga mkundibyo mubaga. Alichi hiyo yosha, dakuba nyeni mkoro mbone. Urabivuga tu iyi mena wayikuye he
kakunyitse
eh eje muso
ko njenga utwafata
duvura cyana ego ugu gutari gisuma rero vuga iyi mena wayikuye eh habuge
yo impene niyo nagwiya
umpuge wayikuye wayiguze
nawe yagushye
eh wayiguze
nagwiya
eh ko waguze waguze nande kucamuvuga
Impene nayiguriye abahungu babiri.
Eh abahahi
bo bayinsangize nga.
Nibanze kutaravuga none. Babuge. Eh utanguye kudendekanya ufatanganya ndufatanganya uremenanya. Ai hawafatwesha. Hawafashe
ntuzi.
Umva nga umbere zikigenza
ngwe no.
Ai banze kutaba
bamuhamagara.
Eh ndiye kuja tsobora. Ti 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 ti
Sherugiye hehe
umbe bashafufana ngo ngiye
eh no
ahubonye fizi suka n'uchuwa niyo ngiye
eh burya biragushikiruka ja kurima eh
kubera
nagira ofisi akaze ko kuyiga gusa
n'ibindi ndabikora
none
none iki henge na ndababa
Ah nako sawi toro vrema kondo daheruse kuza kunda muzi. Oya vrema.
Urankumbero byata.
Nawe kaye. Mvwa mudada bash. Ndi muguwera.
Eh.
Yo vrema.
Ndabona ko meta chuba. Aho ubona usa nuri mu gusanye.
Reka gutwenga Shadoline.
Twenga nyine.
Ah sanu wapfuye agenda. Ibumbu ziri mukunyica. Kubera iki wampevye none?
Nakwevye shashiri.
Oya burama warampeze.
Kandi mu bibazo gusa bitoroshye muhira.
Nawe nivyo bibazo byawe. Basurira moto bonyere twicyo mukere. Ahubwiye kurima naho, nazo harima necho.
Ariko nawe, ngagusaye shashafofa. Niba ndondera bakambura naho, ahubwo reka ngende tuzosubira hanyu.
Ndindira.
Ndindira.
None fati yigashiri wanyu.
Yo.
Ive
nzaye bwa nkureho kweri rega nari mpfuye
Ive
bera ni bita cyanikira ah
urahora ubuye
ni ubuye yeshi cyeshi yeshi cyeshi ngo ndire bageni aranya guza uyu musa hirari rusambuga sha ndamwereka
Wesha kidiyo. Impene yanje rihe.
Niko kudutorogana. Mama wesha ni rihe mutama.
Eh kokweri.
Nuri torogana ni majoro nandi ngaha. Ravugana rero yindira gusamanze nitari cyakura. Ah.
Eh? Ugire kunyiba. Bagacha bagushimira mu kuguhinda usakire. Hewe, ubunyene. Iyo sahane shira hasi.
Ukangandi. Reka kuba wiruza sha
ndabisubiyemo shiriye sahane hasi
reka umbura kujya nkandi henge sha ndabitanye
ah kandi ubiha kwa binyinigira
kaza mu kuryo ha
kumishwaje eh kai niko bako
Daya kuhangande,
daya kuhangande,
ule nyaki tomo
kajula gulishi,
dakari gulisha,
daya kuhangande,
kuhangande,
sinhe kukashakira,
zinimwezo kuhisha,
nimbaringa mene, nzoi kwa rubono zoto kitu,
shaka hilo ndazi, wewe, naono rukoto watayimina numugawu,
ito wihaye,
hewe, da kumenu goro utkwe,
wawange na kwe kitoru waza ngomuita wewe,
shirako,
ego, shirako,
hewe,
shirako noone, kwa ubuko mene ngulo ipie mandenda kushanyule wa mkungu,
hadithore,
Rabaresha Ivete ndakubwira ko ingingo zafashwe nawo gatwe House ubona nzohaheza ryari
none aha hose uzo hari muri umwe
ubona hari undi ariko aransasha ahandi umwe gusa
iregurago
ati kugogwa gusa upapa nakere kumbona niche ngo nduhuke na gatoya ikibagiwe cyo no kujya gutembe ubona nkiva muhira
none wa mushere wawe fofana bica bigenda gute
reka sha Ivete reka n'ubusara ndi mu guheba ngo nsare inkumbu ziranyica nyene nkihangana
nawe mengura goga washa
uyu munsi mu gitondo twabonanye arampikira ndeva ngo nze kugenda ku mugoroba ngwira ka brochette ndiyumvira
ntumbwire ko utaza kugenda
njahe gashya burya ngo n'umusaza arubahanye fofana namubwiye ko bidakunda papa no mukira ari nkamwe yondondera kambu
kundi rero ni wihanga nzora umunsi umwe nje kugufasha
yamara
makama ntazose batanya nkiye ubona ko nawe nyena toroshe
namwe ngo ntimorohe kwese
oya sha
ngo mbega nyene kwishyura naho byagenze gute Ntirukumbwira ko bizoza guma kwirondeza bigeze he
reka sha Doline jyewe sinzi nyene nzobigenza
kubera muravugana
ego kwe tuvugana iki jyewe na kidahita
naga numva ko washyize kuri ya nkuru ntuntera ibrage
ndahubwire ga Doline arashaka agira ibyo ashaka byose jyewe sinzoka ninjiye mu cyumba cyiwe
aho wakomeruka yoga kubera uburofa nk'ubu
umve basha Doline none ngire gute
ndaga kwigira akajujisha ndatashye kufise urareka
nindayifite rero mfise imyembe kuva aho nanyiye kwinjira mu cyumba cyiwe yaciye atangura kumpusha muri entero zose
nunurindiriye iki uyobegwe nyene gayize
hashani hata
urabuzi ko mata ari kuri principal ni wayibura nk'amanota ukayobega wibaza ko uzokura he kibanza cyo kudubura
ah nyene bizoza yo hera kankorera ikibi nk'icyo
pura sin mbega aho utinya wibaza ko ari ibintu byahataye ni simple
ngo ni simple ibyo wumva ari ibintu byoroshye wewe
n'akazi kawe isa n'irimire gusa
ewe mana yanjye ndago ahanyene ndi obije kujya kumenja kuri rujya rufu
Mutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, urubuga rwacu rwa internet ni radio yacu voa.com. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwese mwese rwose turabashimiye, tubikuye ku mutima. Maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakagwira.
Jana murembo, jana miki dogo, dogo mdogo.
Kabonu sabo, iga sabo, iwawo wabanu.